mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Umushingamateka Fabien Banshiganino atavuga rumwe na Leta y'u Burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene ni wibohero rikuru rya Mpimba. Azira ikete yanditse yerekana ico yita akarenganyo no gufatwa nabi kwa bamwe mu banyororo bari muri iryo bohero riri Bujumbura ku Musaga.
Situation ari nko irazuteye umutima hagaze kubera bitumenya ko ishobora gufungura, ko ishobora kuronka umuti, ko ishobora kuronka ico yifuka. Nari ntamameze nabi cane ko hari nyinshi nihabona imbeho.
Uyu ni umukobwa w'umushingamateka Fabien Banshiganino hamaze amezi atandatu umumvuto. Hakurya mu Burundi, mu Rwanda naho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwabandanije atarurimwo, navyo turabigaruka ko handi hato. Naho ku mugabane wa Afrika, ubutegetsi bwa president wa Niger Mahamadou Issoufou bwahatswe gutembagazwa idonido. Ni mukanyitsa se mu hagufi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Nenda bice ku masonga nkitangura muri Niger. Abasirikare bagerageje gukombora president Mahamadou Issoufou, bitekanijwe ko azosozera manda iwe ku wa gatanu w'inondwi. Ibindi kuri nonguru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Amasasu menshi cyane arimo na imbunda ziremereye yaraye yumvikanye ijoro ryose iniyame umurwa mukuru wa Niger. Abasirikare bo mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere kiri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu bayiteye bashaka kuyifata, abayirinda barabarwanya babasha kubasubiza inyuma. Abasirikare bamwe mu bateye batawe muri yombi, wari ubayoboye ufite ipeti rya kapitaine yatorotse aracyashakishwa. Ituze ryagarutse ku manywa iniyame, abaturage biriwe bakora ibyabo bisanzwe nkaho ntacyabaye. Ariko ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yafunze by'agateganyo, yasabye abakozi bayo kuguma mu ngo zabo. Ambasada y'u Bufaransa nayo yasabye abafaransa bose baba iniyame kuguma iwabo. Ibi bibaye hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo umukuru w'igihugu mushya watowe mu kwezi kwa kabiri gushize Mohamed Bazoum na perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou bahererekanye ubutegetsi ku mugaragaro ejo bundi kuwa gatanu. Bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburanye hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960, Niger yabayemo coup d'etat za gisirikari enye.
Thomas Kamirindi urakenuye amatohoza kucatumye ubwato bwa Taiwan buzibira umuhora w'amazi wa Suez yatanguye. Fidel Niyongabo nivyo atubwira.
Ubwo bwato bwaraziriye uwo muhora ukoreshwa mu budandaji mpuzamakungu mu kiringo kigira hafi y'indwi. Umuyobozi w'ikigo kijejwe umuhora wa Suez, Osama Rabi, yavuze ko ikirere cyari kimeze nabi, harimo imiyaga myinshi n'amakosa y'abakora kuri ubwo bwato bishobora kuba biri mu byatumye ubwo bwato bufatirwa muri uwo muhora ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu. Itohoza rizoba ririmwo kwihweza niba ubwato Ever Given bwari bukwijira isabwa kugira buce mu muhora w'amazi wa Suez. Rizokwihweza kandi ibyakozwe n'umukuru w'ababukorako kugira ibyatumye bufatirwa muri uwo muhora bimenyekane. Yiyemeje kubahiriza ibisabwa byose n'itohoza ryatanguye uno munsi kuwa gatatu. Ikiringo c'iminsi igera kuri itandatu ubwo bwato bufise uburebure bw'imetero 400 bwamaze bufatiwe mu muhora wa Suez caragereramye ubucuruzi mpuzamakungu. Ubwo bwato bwaraziriye ubundi bwato butari buke bwari butwaye ibicuruzwa bwategerezwa guca muri uwo muhora. Umuhora w'amazi wa Suez niyo nzira ngufi cyane hagati y'akarere k'Uburaya na Aziya ku bwato butwaye ibicuruzwa. Abajejwe itohoza binjiye mu bwato Ever Given buri mu kiyaga gitandukanya ibice bibiri by'umuhora w'amazi wa Suez ku munsi wa kabiri.
Fidel Niyongabo na wewe urakenuye ku mugabane wa Buraya. Leta y'Ubutaliyano yirukanye abadiplomate babiri b'Uburusiya ibagiriza gusoma urusaku. Thomas Kamirindi aragarutse.
Umwe muri aba badiplomate ni umusirikari wo mu rwego rwo hejuru ukora mu biro by'intumwa y'ingabo z'Uburusiya muri ambasade yabwo i Roma. Ubutaliyani buvuga ko ejo nijoro abapolisi bamufashe arimo yakira impapuro z'amabanga akomeye yarimo azihabwa n'umusirikari w'ingabo z'Ubutaliyani zirwanira mu mazi ufite ipeti rya capitaine de frégate ringana n'irya lieutenant colonel ry'ingabo zirwanira ku butaka. Uyu nawe yatawe muri yombi arafungwa. Ubutaliyani buvuga ko umudiplomati wa kabiri wirukanwe nawe abifitemo uruhare ariko ntibosobanura urwo ari rwo. Ikigo ntaramakuru Interfax cy'i Moscou cyatangaje ko Burusiya nabwo buzirukana abadiplomate babiri b'Ubutaliyani. Naho ibitangazamakuru byo mu Butaliyani bivuga ko ari ubwa mbere ibibazo byo kuneka bikomeye biturutse ku Burusiya nyuma y'intambara y'ubutita.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ayagezwe hirya nino ku isi. Aha ku mugabane wa Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uno munsi kuwa gatatu aratangura gusigura no kumvisha abanyagihugu umugambi uzotwara imiliyaridi ibihumbi bibiri by'amadolari. Ni umugambi ugamije gusanura ibiraro, amabarabara, amayira ya gari ya moshi n'ibindi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo agarukiye kuduha idonido kuri ino nkuru.
Perezida Biden aratangurira mu gisagara cya Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania. Umwe mu bategetsi bakomeye ba leta yabwiye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri ko iyo migambi izorangurwa mu kiringo kigera ku myaka 8 kandi ko ari migambi atawo kuyirengagiza. Abahinga bavuga ko iyo migambi ifite uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Perezida Biden amenyesha ko kuri amafaranga azokoreshwa muri iyo migambi bizosaba guhindura amatagisi ku masosiyete akomeye mu gihugu. Harimo kuduza urugero rw'amatagisi ya masosiyete atanga mu kuva ku bice 21% akaja ku bice 28%. Umuvugizi wo mu biro kwa Perezida Jen Psaki ku munsi wa kabiri yavuze ko leta ya Perezida Biden yiteguriye kumviza ibyiyumviro bitandukanye ku byerekeye ukuntu amafaranga yerekeye iyo migambi yoboneka. Yamara yavuze ko amabarabara, ibiraro hamwe n'ibindi bikenewe gusanurwa mu buryo bwihutirwa ku buryo gutangura iyo migambi ari igikorwa gikwiye gushigikirwa na bose bitaravye umugambo umuntu arimo. Abarepublikani mu nama nshinga mateka na nkenguza amateka ya Amerika barerekanye ko badashigikiye umugambi wa Perezida Biden ukuduza amatagisi. Basigura ko ivyo bishobora kugiramira abakozi n'ubutunzi bikongera bigatuma amasosiyete yo muri Amerika adashobora guhiganwa bihagije ku masoko mpuzamakungu.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakabaheje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri ezitatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com, adresi za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umushinga mateka Fabien Banciga nyino atavuga rumwe na leta y'u Burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu bibohero rikuru rya Mpimba mu Gifaransa ni cellule d'isolement. Banciga nyino yazize ko yaheruka gushira habona urwandiko rwerekana ingene abafungiwe muri iryo bibohero riri i Bujumbura bahohoterwa. Umurwi w'igihugu ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH mu mfunyafunyo ubona ko ari bisanzwe. Abaharanira agateka kazi na muntu n'abaryango biwe bakamutabariza bavuga ko ariko azira ubusa. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Tavernio Nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umushinga amateka Fabien Banciga nyino atavuga rumwe na leta y'u Burundi yarashezwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu ibohero rikuru rya Mpimba cellule d'isolement mu Gifaransa ku munsi wa mbere w'iyindwi. Intandaro y'ico gihano n'urwandiko yashikirije itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rwandiko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Banciga nyino yagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego. Vyose vyatanguye mu ntango z'umwaka uheze aho Banciga nyino wenyene yiyamiriza impamba itekeregwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagiri habwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Aho niho havuye icaha yagirizwa co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereye ko kugarariza inzego. Mu rugo rwandiko rwiwe Banciga nyino yata
yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi badafungurirwa bahohoterwa abakwa amafaranga atazwi n'ubuyobozi bw'ibohero abamadosiye yabo atigera aburanishwa n'ibindi bancija nino yahaye ubwo rwandiko ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba ubushikiranganje bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu urabagateka kazi na muntu CNIDH atanindwi imwe yeze ubwo rwandiko rusohotse bancija nino yaciye ashirwa mu kumba ka wenyene kihaniro ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyo ngingo maze duhamagara ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense ariko ntiyashoboye kwitaba telefone y'iwe ngendanwa yatwitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe amategeko yarenze n'ikiringa z'omara muri ako kumba ka wenyene ico bikoze umwunganira mu by'amategeko Maître Nkeringanje Christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashezwe mu kumba ka wenyene uwo munyamategeko avuga ko ari hohoterwa rikabije ririko rikoregwa uwo buranira asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti imisi yose kubera indwara y'igisukari diabete aha ijwi rya Amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa message kuri telefone ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko naco yatwishuye gusa umuryango wa Fabiano Banshija Nino uramutabariza uyu numwe mu bagize umuryango wiwe yabwijwe rya Amerika ku ingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse
situation arimo irazuteye umutima uhagaze kubera ntitumenya ko ishobora gufungura ko ishobora kuronka umuti ko ishobora kumicho yifuka anari na ameze nabi cyane ngo hari imwe myinshi ntihabona imbeho rero nizo bikora vyiwe kumuhohotera kandi ashobora no gukurayo ibindi bigwara nk'uko n'umushatse kumugirira nabi byoroshe cyane kuko yinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine abandi banyororo ntibamubona nta n'uwo mutabariza agize icyaba
ku munsi wa mbere w'igendwi utwara umugwi w'igihugu wigenguje rugateka kazi na muntu yarishikiye ibohero rikuru rya Mpimba kumuraba avuyeyo Six Vinyene Muraba yavuze ko ari bisanzwe kumufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohoterwa ubuzima ubu ntavyo nokwemeza canke ngo mpakane umwe mu banyororo ari mu Mpimba yabwijwe rya Amerika ingene afungiwe Fabiano Banshija Nino hameze yagize ati nakumba gato yakadeshika ni metero katarimwo amatara nta kazu kasugumwe ako kumba gafise ntaco kuryama ko canke ico kwifuka kiriyo yemerewe guhabwa ifungurwa rimwe mu minsi ibiri nta n'umubona nta n'umushira imiti yiwe urunani kavide rw'abashingwa manza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu rubona ko ahubwo uwo yabaye umushingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka uheze yarakwiye gushimirwa kuko yatabarije bagenzi we Maître Gustave Niyonzima kuri mikro y'ijwi rya Amerika
we yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo izoruma ahantu habonyene ku buryo bavuyeyo bagira indwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo by'ubumuga avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko ahubwo yariko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu ari vyo kandi amategeko mpana vyaha atategekanya ico caha Eriyo CNDH nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu tuca tubona ko ari igishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir exécutif impartialité nta irimo nta neutralité
n'urunari mpuzamakungu rurwanya ihohoterwa OMCT Organisation Mondiale contre la Torture rufite icicaro i Geneve mu Busuwise rubona ko umugwi w'igihugu ujeje ugateka kazi na muntu CNIDH wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa umushingamateka yigenga Fabiano Banshija Nino aturuka mu ntara ya Bubanza azwi nk'utajya umunwa mu gushikiriza ijyagona yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri kuyavugwa mu gisata cy'abanyororo mu gihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe ntabagize ariharanira gateka k'abapfungwa risaba ko abanyororo baheruka guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakaba babwirizwa kubanza kuriha amahadabu imbere yo kwidegenzya botezurigwa bakazoza barayiriha buke buke. Mu yandi mashirahamwe yigenga nka Akate bo bemeza ko hari twasorobo tubwirizwa gukosorwa ibindi na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Inyuma ya mukuru w'igihugu cy'u Burundi yateregi ko mu kwitegeko y'ikigongo y'abanyororo barenga 5000 ushiramo ntabariza rihanye agateka k'abanyororo ryaciye rigira ingendo mu mabaho 10 kuri 11 yagize u Burundi kiretse ijyampimba riko mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryavugwamo ikiza ca coronavirus. Jean-Marie Nshimirimana ateruka iryo shiramo imbere y'amategeko kuri wa gatatu mu iganiriro yamenyesha makuru yahumurije afite umwitwarariko maze kwerekanwa na benshi ku imfungwa zarasohoka amabohero kandi mu mategeko y'igihugu itegeko y'ikigongo rya president ribwirizwa kuja mu ngiro bonyene. Nshimirimana asanga atangorana nimwe irimwo kubera igikorwa kibwirizwa kubanza kwitonderwa.
Twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyoro bwabo aho twariko turabagendera twarabibasiguriye ntihagire uyu cyangwa uri yababwira ngo ikigongo cyaje mu gukuru y'igihugu yabagiriye. Oya, twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko ariyo igihari kugwa matara agacasoka Filipo hari kugwa Suzana agacasata Madarena kubera Madarena cyangwa Filipo yarasuye umuvugira. Twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu ni umubyeyi n'ibyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma. Twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barekoye gutaha babisuzume.
Ariko mu mashyirahamwe yandi yigenga nka Kati Burundi rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikaba no mu yafasha abanyororo risanga hakira gahaze. Maitre Jean Claude Ntibirumunsi ajejwe amategeko muri iryo shyirahamwe yakaba yavyiganirijwe rya Amerika.
Bitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri birengeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca bagoma mu munyororo. Murabona rero kwishyirwa mu ngiro gene n'amategeko kenshi ryama ritera ingorane.
Perezida Ndayishimiye imbere yo gutanga ikigongwe ku mbohe yatangarije muri komine Buraza intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu Burundi ko umuntu wese yaciriwe ihadabu bazorekurwa ari uko abanje kuriha kugera ku isenti ya nyuma.
Nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe muguhuze yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo. Uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo na hazo wakwijirikwiye. Uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhaye yo ndishi akababaro.
Mugabo mukuru wa ntabariza abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba gahengekerezo.
Ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho bibihumbi 50 utabitanze ugahe heza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufite amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu. Tuvuga tuti ntihafatwe izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira.
Hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongo cya president ni nk'abagize ubwicanyi guhungabanya umutekano w'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi abagizwe ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho canke ababifatanywe hamwe n'abakurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kakiremwa muntu no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Maitre Ntibirumunsi amenyesha ko ibi bifite intumbero yo kugumiza mu buroko abagizwe ivyaha vya politike.
Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahugwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi. Usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashikwa bashigikiye imigwi igwana ugacusanga biri muri ibyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico cyaha ingingo tamuraba cyo bituma ataciza gufasha mu byerekanye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
kugeza ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka ushize abanyororo bari mu mabahero 11 y'u Burundi bari 2012 751 mu gihe amabahero afite ubasha bw'ukwakira abatarenga 4494 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ukwezi kwahariwe umupfasoni ku isi kwasozerewe uno munsi kwa gatatu muri kurikirane rw'ibiganiro Ijwi Amerika ryari ryahariye abapfasoni muri uku kwezi kwabo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe mu barundi kazi baharanira ineza y'abakenyezi bavuga ko naho habaye intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zinganisha umugabo n'umugore hakiri byinshi bikenewe kunagurwa abapfasoni ni Ella Emeline Uwimana aba mu gisagara cha Houston na hamwe leta z'ubumwe za Amerika Maître Lucien Zomujana Jacqueline Bagenyere na Regine Chindoreye aba muri Canada Madame Regine ni watangura avuga ibimwe mu byo asanga bikibangamiye uburenganzira bw'abapfasoni
uruti amakenga kuna kuba nuko burya ibintu bijanye n'agatsi kazi na muntu sibintu bifata intumbero umuvuduko ngo bigende imbere bibandanye imbere bigenda nka kubavuga ama zigzag iraduga ikamanuka bikagira gute nisho gituma umuntu aho yamizako nta yapfa avuga anaki nta aki mu bintu by'agatsika kazi na muntu bibaho agatsika kazi na muntu kagenda kamanuka bivuye kuko kumbene ingoma zitambwe nicyo bituma amakenga ya mbere n'ukwaniza ko kugira ngo aho tugeze aho abakenyezi bageze ari babigeze ko bivuye kure bifa abantu bakenyezi bahagurutse bakanambe n'abashyira ntayo bakabafasha kugira ngo ntibisubire inyuma ya dandesi navuze kajya ya zigzage igumye zigzage iduga hejuru icya mbere rero ni ukugumana rezaki hanyuma ibisigaye ni ugukurikiza ibyo abantu babiyemeje amaleta umuntu wese ahahagaze hanyuma n'amaleta bakabandanya ibyo biyemeje mu gihugu no mu n'ibintu abategekwa cyane basimbeneye gukora bijyanye n'amategeko mpuzamakungu
Madame ila biratangaje ila Emeline Uwimana biratangaje kubona ko icyemezo cyo muri mwaka muri Amerika cyabaye umufasoni w'ijunja arangira uburenganzira bwo gutora atemera kunumishwa mu gihugu giteye imbere muri demokrasi nk'uko na Madame Regine Chironde yabivuze guharanira uburenganzira bw'abafasoni n'ibintu biteza kwamizwa ko mu abafasoni bakamenya ko ibintu bamaze gushika ko biguma byubahirizwa bakaraba rero n'uko ingingo zose zafashwe zishyirwa mu ngiro ku bwanyu ibintu bigiteye amakenga cyangwa ibintu uburenganzira bukwiye kuronswa abafasoni batararonswa bimwe biboneka nk'ibihebwo
ku bijyanye n'uburenganzira bw'abafasoni butarashikwa ko nkuko Madame Regine yabivuze ego amakenga arahari kuko byinshi biremezwa ariko ntibishyirwa mu ngiro ariko nibaza yuko nk'ibintu mu bijyanye n'uburongozi ibintu bijyanye n'uburongozi kugira ngo umukenyezi bamwemerere bamuhe amabanga akomeye ibyo bintu biracyateye impari cyane kuko hari hantu bamwe umugore ashobora guhaguruka bagaca bavuga ngo uhagurutse ngo ujye mu bagabo ngo ubahishinze kandi natwe dufite uburenganzira kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kandi ugasanga iyo uvuze abakenyezi n'abashingantahe bose twese tugashobora umuntu guhedagirwa kubera tusangira intahe n'ijambo rero umukenyezi barakeneye yuko nawe ahabwa umwanya mu bibanza byo kwiyamamaza byo kugira iki ibyo kugira imigambi nabo bakamenya yuko umugore nawe ashoboye umukenyezi ashobora kugira inshingano ashikirije n'akare nibo nkingi y'urugo na bari inkingi y'urugo turi inkingi y'igihugu turi inkingi y'iterambere iryo ari ryo ryose rero nibaza yuko umukenyezi akeneye ubwa mbere guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo abikore ubwo bushobozi nabwo ni uko umukenyezi akeneye kwiga bamurekeze mu mashuri yose ashobora bamuha uburenganzira bwo kujya mu ishuri kuko murazi ko abakenyezi bagiye gutangura kujya mu ishuri baseke kubera umukenyezi umukobwa yavukira kubyara kurera no kwigwa ku bizima byo mu rugo rero ubwo bushobozi umukenyezi akeneye ni kubanza kwiga hanyuma ikindi kumuhereza amagara kugira ngo avurwe avuzwe arwaye avurwe kuko udafite amagara ashobora gukora neza hanyuma ikindi nacyo agakingirwa bikwiye aho akora hose akavuga ati nanjye ndashobora kwishyura nkitana icyiyumviro ndagishyikiriza neza akazi ntagakora neza no mu ngo nyine hariho n'abatagira umutekano hari ubwo umugore adashobora kuvuga kubera umugabo babana mu rugo ugasanga rero izindi zari bituma iterambere rimaze kwinyuma tuma tuvuga ngo dukeneye uburenganzira niyo babuduhaye udashobora kubwiyegereza nk'uko bisohoka
ego madame dusi nzorijana kubganya ibintu ikwiye gutsimbatazwa n'ibihe ibintu uburenganzira nk'abafasoni bataronka gushika ubu ibintu mushimbere n'ibi
ngiye kiri imbere nuko icyamere tutaragira gutsimbataza nuko hari abagabo benshi bakivanga jar na sex umukenyezi nk'umunyagi nk'umwenegihugu bamutandukanye n'umama mu rugo rero usanga mu kazi bagomba gufata abo bantu kuko benda bari mu gikoni ibyo ntibirahera biracyari muri mpamvu mu bwenge bw'abantu babuza ikindi cya kabiri bari bakwiye gutandukanya umugore nk'umukenyezi mu rugo n'umugore nk'umunyagihugu kubera tuje mu gihugu kugira ngo higanwa iby'ubwenge higanwa iby'ubumenyi higanwa ibyo twigiye ariko ikibazo dufite tutarashyika ko ni uko mu mategeko twarabuze ibyandiko ariko mu ngiro ntibibaho tuvuze nko mu rwego rwa politiki abakenyezi barabuze ikibanza kitari gito ariko urazi mu nzego zindi muri administration muri finance hariya mu nzego zitandukanye usanga badahari naho bari ntibaba pose zituma bagira ububasha bwo guhitamo nko gufata ingingo usanga bacyo bashyira mu bibanza bituma bo bama bahabwa ingingo rero turacyafite uruhara runini rwo kurwanira ako gateka ko kuronka ku mashuri tungana tukaronka natwe ibibazo byo kuronka ibibanza bingana bavuga ku karorero nk'uko usanga abadirekiteri ari bake cyane b'abagore usanga amaposite mu bikorwa bya adiminisitarative na tekinike ntaba ariyo niyo bavuga ngo bagishyize abandi bafana usanga bashyize muri posiyo politiki na za posiyo politiki ugasanga bashyira muri posiyo badashobora gufata ingingo rero twe ntiturabaruka ahantu kuko duhawe ikibanza cyo gufata ingingo nk'abantu baroze agateka kabo ikindi cya kabiri turafise ububasha buto mu mashuri abana bacu ntibaronka akademi kuri ngo bakuru bafise uko kwiyemera nk'abantu b'abenegihugu nk'abahungu nk'uko byagenda kuba icya gatatu abagore bose ntibonja mu nzego dukwiye kuramvusha abagore mu bintu kugira ngo bagire ububasha bwo kugira kwishora mu buryo bw'amafaranga kubigisha bitwa entrepreneuria bigatuma bashobora kwiyungunganya no mu tuntu duto duto kugira na bo baronke umubyeyi igihagarariro kanashyira avuga ngo umushinga ntatagire ukuvugira ijambo rero ubona ko dufite uruhare mu kurwanya bya ekonomi byo kurwanya muri politiki no muri adiyaso finanse turacyafite intambara nini cyane dufite kurwana
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashize hamwe na Fasil Gebehu vya bihagarikiwe na Etienne Karekezi twemi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose naho ubutaha.